You're the king of beats.
It is so funny kubanyita hani niba biz kuwanje wa utwaye. Oh baby, nobody yagukunda nkanje imbere y'Imana n'abantu nobirahirira. Nta mwanya wa choice, ntubaye iyo choice. Ereka ibirenge tugenda rito do do. Utafurahi sana kwanza niwe wangu wa motema. Natamani kukuona turi kumwe mimi na wewe. Baby, I wish to be with you. Ndakumbuye kukuona turiko turirimba. I wish to be with you. Ndakumbuye kukuona turiko tutembeira. Ndabuke utanoneka, ndabuke utanoneka, ndabuke utanoneka sheri yao. Ndabuke utanoneka, ndabuke utanoneka, ndabuke utanoneka sheri yao. Oh yeah yeah. Kwa duki not kwa everything, kumgira you my everything. Oh oh tale, na uko paba zoturoka. Urunga na itonda, itakurinda vidonda. Oh my God, you amazing. Urunga na itonda, itakurinda vidonda. Oh my God, you amazing. Oh baby, today nga tomorrow, muzondonga na mahoro. I go give you love, love. Today na tomorrow, I'm not zandonga na mahoro. I go give you love, love, love. Itafurahi sana kwanza niwe wangu wa motema. Natamani kukuona turi kumwe mimi na wewe. Baby, I wish to be with you. Ndakumbuye kukuona turiko turirimba. I wish to be with you. Ndakumbuye kukuona turiko tutembeira. Ndabuke utanoneka, ndabuke utanoneka, ndabuke utanoneka sheri yao. Ndabuke utanoneka, ndabuke utanoneka, ndabuke utanoneka sheri yao.
Oh baby, how you
I wanted you.
Eyes to eyes,
I need you.
Body to body,
I wanted you.
Nabya makoro video,
I need you.
Sindakana kuri bibero,
I wanted you.
Eyes to eyes,
I need you.
Body to body,
I need you.
Nabya makoro video,
I wanted you.
Sindakana kuri bibero.
Oh, I need you now, yeah, yeah.